Ganesh.
E ni radio Izui di America. E Izui di America gli qua scrive il gano di radio, mukirundi mukirwanda. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane ibice bitatu mu shorano ku dukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wese tatu wa kaburungu radio yacu vewa kaburungu koma mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederick Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10
Mwini chigani ya mwisa lachio mwisi tuye kubuga hanini kukaranga kurundi imicho na politike za lanze kahise eka tulabuga na umuri ya chugeze mu eka tukumile tuvugeno kulika zoza chige uchu urundi tulagaruka kubihi za lanze urundi mwini kahise aho abarundi wose wabona na wabandi mwini awa mugabu mwini aho indijane za moko ni mitumba zari umuziro tulabuga kandi kukundu indijane za dutse aho mseri mwini bagachana mwini bakarangwa n'ubwicanyi butagira izina hamwe n'ikumirana abakurambere baraza kusangira ivyumviro numwe mu rwaruka mu ntumbero yo kuraba ukuntu abarundi basubira gusengera ku mugozi umwe maze n'igihugu kikaja cafata inzira y'iterambere irama mu kiganza cy'umunsi turi kumwe na Generose Nzogera akabari mu ntara ya Muyinga akaba kandi ari mu bakurambere mwiriwe neza Generose Nzogera
mwiriwe
murakomeye ngaho Muyinga
yego turakomeye imvura gusa niyari nyinshi
ariko ndizeye ko itonona ibintu imirima n'ibindi
yego
turi kumwe kandi na Sylvestre Ndibanje na kabari mu bakurambere wewe ari mu ntara ya Kirundo mwiriwe neza Sylvestre Ndibanje
mwiriwe
murakomeye ngaho mu Kirundo
yego turakigira uhora ngo
ni nziza cyane rwose turi kumwe kandi na Dismas Ninkabandi akaba ari mu ntara Ngozi Dismas Ninkabandi ni umwe mu rwaruka rw'u Burundi muriyo neza Dismas Ninkabandi
mahoro
muraho murakomeye
yego turakigira
ni nziza cyane rwose reka rero tutarinze kubatesha akanya dutaburiye kumufasoni Generose Nzogera nihweje ukuntu abarundi bari babanye n'urusangi mu kihweza n'ibibazo by'indyane byagiye biraba mu Burundi ku bwanyu ibyageze nabi n'ibihe mufasoni Generose Nzogera
yego kera ibintu byari byiza cyane kera nkivuka nkiri umwana byari byiza cyane nta wandya wangura twarabana neza abahutu n'abatutsi tugasabana abageni ugabo byarahindutse sinzi ibyari byo ababihinduye mugabo ntabo bamenya bari bo mugabo twabonye yuko ibintu byahindutse koko kandi kera twanywana kabisi n'agahinyiye ndibuka yuko data na mama kera barakundana ubwoko bwose ndetse n'umutware wacu wa mbere yari umututsi twebwe twari abahutu mugabo yashikiye iwacu turamufata neza nawe ari umutware aradufata neza ntawamenye ubwoko bwiwe mbere twarabana neza mu rufasoni
ibintu byatangiye guhinduka
ryari baduha n'umugeni data
Reka numushyana he Sylvestre ndibanje nawe nyene ari mu bakurambere atubwire ukuntu abona ibintu injyana za politike zageze mu Burundi reka injyana za moko n'izimitumba kera muduciye ku mayange mucaruka byari bimeze gute Abarundi basa n'abariko barahimba ko ikibazo cy'amoko ari citwazo ika ibibazo nyakuri ari za politike muri baza ko Abarundi bazo kwikubita agashi bagakurikiza gatima mbembero bakabona ko izo njyana zose ataco zivuze atari kubasubiza inyuma murasa kizera ko izo biriko birashika canke izo tera birashika
ndemeze yuko biriko birashika ndabyara natanguye imbere kuko ikibazo cy'amoko kiriko kirahava buhoro buhoro kuko umuzo wa demokrasi umuzo w'intwaro rusange basigaye bajya ku butegetsi biciye mu matora bikamfungimba ariko biranze kubw'amoko yose usanga aserukiwe mu ntwaro usanga aserukiwe mu ntwaro mbese usanga aserukiwe mu bagize umutekano usanga aserukiwe ugasanga biriko biraza kuko nuvuga yuko kitakirango ugasanga bamwe bakumira abahandi icyo gihe byatumye bamwe bakumira abandi ugasanga igihugu n'icy'abantu bamwe igihugu n'icy'ubwoko bumwe ariko muri umuzo w'intwaro rusange muri umuzo wa demokarasi rero ndabona yuko ibintu biriko birahinduka kuko ubutegetsi abantu bamurenga biciye mu matora
ndi nk'abandi mwebwe mu rwaruka byinshi mbiyo watulikuntiani watugie wa kurambili mimi mwagi mwumba muhoro muhoro mbega mwebge izo ndane huko mwa rosina kanya kukuzumba nuku zivo na mwona kubuganyu izo ndane zifatia kuki ni kumoko change ni kuipolitika
Jawe mwaruka ngaze njane mwambe chodwa ziko zabu yeko huko wajewa mwaga njane umanya mwini zani njane za politiki politiki disingie kumoko aliko huko mwagia ziga tangwa karawa ito izo njane zifatia kumoko doa zara vuu yeko mwambele nuko awe kwa kwa mwimbo neza Burundi wakora kunyungu zawansi za kunyungu yoda watu itwa nabaje kudukoloniza abazungu niko babivuga bagacha kumboneza z'igihugu bakabateranya bamaze kwateranya bagacha yuko bakanikwa ibyo ubuyobozi babikijije mu ngimba
nibaje kuntu ibintu byifasha muri iki gihe mu busiana he Dismas ni nk'abandi murasekizwe ro kugaruka rushobora gufata intumbero itandukanye n'ibyo abanyapolitiki cyane cyane sinovuga ko arakura mbere abanyapolitiki babanjirije bari bafashe kuryanisha Barundi nk'uko mubivuze murasakize ko urwaruka ruzofata inzira itandukanye ugafata akarorero k'abategetsi rukaja no ku mu nzira y'abakura mbere bari bafatanye mu nda
ego ndiko naraba aho intumbero y'ubutegetsi bw'igihugu bugeze ndavize tijere tane gote yu ugwaruka tuge kufatana munda tugasubira kubana neza huko byari biri imbere y'umuzo w'abazungu aho kera abato abakuze bose bayoboka umwami atakujyana atangane zari zihari ibyo nkagira umwizero mfatiye kuva aho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi bugiye burabaho aho kuva mu 2025 nk'akarorero tubona yuko abitewe n'abenegihugu bashoboye kumara ibiringo byabo kuri manda ya mbere bakamarana manda kuva mu 2010 wajya na 2015 kugana n'ubu akaba ari ubutegetsi bwatewe n'abenegihugu nk'uko Silvestre yagiye kubivuga tukabona yuko ubutegetsi bwahora bwiziziwe n'akagwi kamwe k'abantu ndetse n'ubutegetsi benshi bitirira ubw'akarere kamwe ubari ubutegetsi buhurikiyemwo bose ubwoko bwose haba mu gisirikare hakaba mu gipolisi haba muri leta abatwa abahutu n'abatutsi bose ubu ubutegetsi buragabanganywa ndetse n'ugwaruka rimwe na rimwe baragwibuka mu itabangana ry'ubutegetsi
ndi nk'abandi Dismas nuko bigaragaje mu bihe bitandukanye urwaruka hari igihe bavuga ko rwakoreshwa n'abanyapolitiki ku mpande zose akamamotera urwaruka kugira ngo ntiruje inyabahururu rwame rwita ku nyungu z'igihugu eka n'iz'abarundi bose ni nkize impano mwaha urwaruka ni nkize
nk'uko mubivuze urwaruka mu njyana zose zagiye ziba mu gihugu bagiye ari urwa mbere mu gukoreshwa amabi yose yagiye ako aba dufatiye mu bihe bitandukanye nk'2023 aho twasanga hariho imigwi y'abitwa abasandeseke hakabaho abitwa le Chicago Bears hakabaho le Sandeseke ibyo byose aho bose bakaba bakoreshwa mu guhohotera abandi agateka kazina muntu ukundi gwaruka cyangwa kaba batavuga badasangiye ibyiyumviro bya politiki oya rero Jason wasaba ugwaruka ni uko ihuze ubwiza ineza y'igihugu iri mu minwe yacu bakunda gutwitwa Burundi bw'ejo nk'ugwaruka ariko John sinova ko turi Burundi bw'ejo ahubwo nova ko turi Burundi bw'ubu ndetse tukava ko turi na Burundi bw'ejo nimaze kuba turi Burundi bw'ubu tukaba na Burundi bw'ejo kumfata yuko ugwaruka ahubwo nova mugaga ko twoja hamwe tukihangira imirimo tukumva ko twafatana mu nda tugakwegana amaboko oho umwana atarashika akereka uwundi kuntu yohagera tukabandanya iterambere ry'igihugu tubaka igihugu cyacu
yego madame generose nzogera ikintu canke ibintu mwubwira abakiri bato kugira ngo bazigame ikababungabunge imico yaranze Burundi y'umwe kuva kera ibintu mwoba kira ku mayangere nk'ibihe byo tuma abarundi eka badasubira gucana mu kumvuza politike canke z'ubwoko canke intara
kewe uje kuri rwaruka ico mbamana ruhanura uruhanura yuko ukora ibintu babanje kuraba kure abanje kuraba ibyo bariko barakora yuko hari aho bizobashikana heza erega imbere ni heza umugani wa nyakwigendera mukuru w'igihugu twahorana mbere ni heza ntibarare ko mbere ari heza bakore bataza barumviriza ibyabo banyepolitike babi babosha ntibareke kubikurikira ibyo by'abanyepolitike babi ntibakore biyumvira ati turiko turakorera igihugu turiko turubaka igihugu cyacu gitere imbere gisubire kimere neza reka hambere twari tumeze neza twari twakora dufatanye mu nda ntitwabona ibyo bintu by'amoko mbere jewe namenye yuko ndi umuhutu maze amashuri makuru hariho n'abandi twigana bo mu bundi bwoko bambwira ati wowe sinari nzi ko ndi umututsi barakuranye nyene nk'abavandimwe nk'abavukana yagiye gututituka kubera abo banyepolitike bagiye gututushiramo iby'amoko niho rero nzaruka babyuka baza bararushiramo ibyo bintu by'amoko bakaza kurwanya abo badasangiye ubwoko canke bakaja kurwanya kandi abanyepolitike nyene nibo babibashiramo bakaja kurwanya abo badasangiye ivyiyumviro abo badasangiye imigambwe si vyose twarabyumviriza twebwe turabakera tukabona n'urudubiruku wewe nibagerageze kwikuramwo ivyo bintu bagerageze kutumviriza basesaguyose n'ukuri bakore bafatanye mu nda erega niho bazotera imbere niho na bimwe twavugana mu nama by'ubushomeri byose ntibizoba bikiriho nibakore nk'abikorera bareke kumviriza ibintu bitajyanye n'ibyo bariko baratumbera bakore bazi yuko aribo bariko barikorera bareke kumviriza ubuntu bw'ubusaku bareke kujya mu bintu byo kudakora bishinga kwishinga marigara ayo marigara ni mabi nayo nyene
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gisubira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu kome ikiganiro muri sanga kirabandanya abatumire ni Generose Nzogera akabari umukurambere aba mu ntara ya Muyinga turi kumwe kandi na Sylvestre ndi banje akabari umukurambere nawe nyine ari mu ntara ya Kirundo turi kumwe kandi na Dismasa ndi nk'abandi wewe ari mu Rwaruka akabari mu ntara ya Ngozi ikiganiro muri sanga kirabandanya namwe mushyira nka Sylvestre ndi banje namwe muri mu bakurambere agace mucira ugaruka cyangwa abakiri bato ku bijyanye n'imico yaranga Burundi imico aho abarundi bari bafatanye mu nda batangira neza moko eka imicumba na politiki agace mucira ni nkaka
murakoze jyewe numvirize ibyo yasabye ko kongera kugira ngo hanurwa rukara ruri rurakura ese n'uruhanura nuko kuhindura ingendo bagahindura imyifato icyo twokwita mu gifaransa changement de mentalité ntibagume barabe bya kahise ahubwo barabe bya kazonza barabe ibihindiro kwita mu gifaransa vision iyerekwa barabe imbere bareke kuraba inyuma bamaze guhindura mentalité bamaze guhindura imyifato bakamaze guhindura ingendo bakagendera mu makanda y'abakoze neza atari abakoze nabi kuko waba baturabira akarorero hariyo abanyepolitiki bakoze nabi n'abandi bakoze neza bagendeye mu makanda y'abakoze neza byoba ari byiza cyane gusumba ariko rero jyeweho nashaka gushimikira cyane enda uko guhindura ingendo guhindura ibyiyumviro guhindura imyifato changement de mentalité kugira ngo bajye hamwe bakorere hamwe bakinubana bongere kandi babone imbere bagire kerekwa icyo twita vision nkuko bari benje kubivuga mu kari babone ko imbere ari heza atari aho tuvuye muri icyo gihe iyo turabona yuko bakurikije izo mpano mbegeje kubaha ndabona yuko igihugu kidotera imbere yoba stable muramba bari yakongera gukoresha amajambo menshi y'igifaransa amaze kuba stabilite bazotera imbere babone yuko bari mu gihugu cyababyaye kandi bagikunze bongene bagikorere gitere imbere
cyane Dismas ndi nk'abandi mu minsi iheze mwaronse akaryo ko kusangira ijambo n'abakurambere icigwa mwahakuye n'ikihe ikintu cyo tuma urwaruka rwama mu nzira y'ugukunda igihugu guteza imbere igihugu no kwiteza imbere reka no guteza imbere abarundi muri rusange ibyigwa mwahakuye muri ayo manama reka n'izo nganda mwagize n'abakurambere ni ibi
n'izo nganda mu ruganda kwa ruka kwabereye ngaha mu ntara ya Ngozi muganga twajyanye n'abakurambere bari kwadutabikanyiriza kahise kakure na kahise kahagufi baratubwiye yuko bari kwadutandukanyiriza ibyagiye biba mirongo itandatu na rimwe zatandatu na gatanu bitandukanye inzu na kabiri inzu n'umunani nari n'umunani cyenda na gatatu niho hagarutse impanuro z'uko tutokuhugwaruka koze hamwe tukaza turava ku marigara tukirinda abanyepolitike badusuka mu bya politike ku nyungu zabo tukaza hamwe yangi tukitunganiriza ibikorwa by'iterambere tukirinda kuja ku marigara kuko ariho bigira kunywa ibiyaruramutwe bituma abanyepolitike baharanira inyungu zabo badaharanira inyungu z'iterambere ry'igihugu n'izatewe kugwaruka kandi bakunda kuba badusanga baduhamagarira kandi kuja hamwe mu bise amakoperative kugira kaba kajyo keza yuko twokwekana mu maboko abafise uburyo buke n'abafite uburyo bwinshi baronke nuko na leta ihari ubu ishobora kudufashiriza hamwe turi hamwe ibyo biri muri bimwe twashoboye gukura mu nyigisho twahawe n'abakurambere bari badukuriye atakaburi muizo nyigisho
yego madamu Jeanne Rose nzogera mwavuze urwaruka mwavuze ukuntu urwaruka ubwo kwigenza kugira ngo ntirujane nyabahururu nashaka ariko ndabaze ko igihe muvuze ko urwaruka rukoreshwa n'abanyapolitike bo ku mpande zose ikintu kamuko kumotera abanyapolitike ku byerekeye urura rwabo mu kuntu urugaruka rwigenza ko ntakahe
twebwe ibyo twoterera mu byerekeye abanyepolitike bashobora guhubya urwaruka nibagerageze bihanure n'ukuri ibyo twahitiyemo byaratubabaje imitima yacu irashya n'ukuri twabishyira ku mundani tukabona ibintu bigoye cyane urabona guhubya umwana akiri muto ugwaruka ukagwereka inzira itariyo nawe atabakweretse inzira mbi simbona yuko uko gukoresha gucyo abo banyepolitiki bakoresha ugaruka gucyo mbere barakwiye guhama kuko baba ariko barica Burundi ari n'Uburundi bwetu baba ariko barabwica kuko nabo uko babona abanyepolitiki bariko barabagirira babahuza babateranya n'Abarundi gukora gucya koriki naho bariko barababwira gukora nabi uko kwaruka nabo ruzokora ruharungisha abana babo nk'uko niyagaruke rero bagaruka n'agatima mpendero barekeye kuja barayobya urwaruka bagwereka inzira ikari no kurinda bibasabye ndabibasabye kugira ngo turuhuke twibereho mu mahoro dukore mu mahoro leta mbyeyi leta ngozi yatubona mugabo iyo wese akore nkombera joba akuye n'ibyo bintu by'agashomeri agashomeri ariko gasuzuguro ariko kwisuzuguza no kutiyemera nuko dukore dukorere ku rwego rumwe abanyepolitike rero nibagarura agatima nibasubire kugaruka bareke kuza bararuhenda ibyo mpanuye abanyepolitike kuko murabye nimwe bigabanyeho niri impu zinyegeke gusa bariho abo batarava mu butiki rero kwibyo nibabveyo ariko tuza barahenda urwaruka rwacu reka nibo turiko turasiga hano ku isi aho twagiye n'ubundi muri pasi yo ndimo kwigira ariko ngende nsiga Uburundi mbona Uburundi bwejo buriko buraduga urwaruka ruko rurakora neza niho nzopfa neza nkapfa n'inzira ntego ndasize ndasize umwana ndasize abana b'Uburundi
egome umushyana he Silvestre ndibanje hari makuru akunda gutangazwa eka ibyo bushikirizwa bivuga ko mu ryane zose zagiye ziranga Burundi eka zabaye mu myaka iheze no mu myaka iheruka zavuye hanini ku ruhara abanyapolitike bagize cyane cyane mu gutanga impanuro mbi ku rwaruka akamwotera abanyapolitike no ku mpande zose muri rusange n'akahe umushyana he Silvestre ndibanje
murakoze ata mu mutere abanyapolitike nuko bogerageza bagafata urwaruka aho bakabwereka umwondo uhumba n'ubudahumba nshaka kuvuga yuko urwaruka kandi muri urwo rwaruka usanga harimo n'abana babo harimo abukuru babo none rero kubaha ingero ikwiye kugira ngo babone babone ibikwiye yuko kugira ngo iyo bokurikiza kuko kenshi mu kanya se twarabonye yuko ukaruka waba ibikoresho by'abanyepolitike kugira ngo bishyikire ku nyungu zabo mugabo urwaruka rwatanguye rwatanguye kubona kure nibaze yuko rutazosubira kwemera yuko abo banyepolitike baze barabashora ku bitugu babahenda ngo fatira ibigwanisho ngo ujye ngo nikuze gutera isaka umuze gutera igihugu kandi bazi ko igihugu na kimwe natari icana bazi ko igihugu gifungirewe ni kubashora ku icumu none rero abo banyepolitiki nibaze yuko akamuno batera kuba kudashora abana babo abuzukuru babo baberetse babacishe inzira itariyo ntibaberetse inzira nziza ijyana ku mahoro kandi ijyana ku iterambere rirama bareke kuza barabahenda babemerera ibyo batazoshora murakoze
mushyana disimase ndi nk'abandi navuze ko urwaruka ruhendwa ariko kugira ngo urwaruka ruce ubwenge ntiruhendwe ikibanza cy'indero n'inyigisho cyoba iki
ndiko turaraba nk'uko mwabivuze n'impande zose kandi dukunze kubivuga urwaruka kenshi rukurikira abanyepolitike akenshi biba biterwa benshi babitwaza ko ari ubukene baba n'imbo z'ubukene baba barimwo no kuba urwaruka kenshi ata kazi baba bafise gashobora gatuma kabafatirira babura umwanya wo kuja mu marigara aho abanyepolitike bashobora kuba babasanga mu buryo bworoshe kandi urwaruka hariho n'uko baba benshi bataba bafise inyigisho zo kuba bokundishwa igihugu so biri mu bintu bishobora kuba bituma abanyepolitike babaronka mu buryo bworoshye nko kwakoresha ubundi bwabo kuko akenshi bimwe na bimwe batabahendesha babahendesha ibyo babaha bifatiye nk'ibiheruka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu.
Muribaza nk'ukora byabaje mbere, muribaza ko mu gihe ugaruka nka rwose ngo kwinjijukira amashuri kaminuza ikarura karangiza rukaja n'amashuri y'inyuma ya kaminuza isanzwe, muribaza ko byofasha ugaruka kugira ngo ntibisubire guhendwa n'abanyapolitike?
Ego icyo kigihe genda gifite cyane rwose, kuko nta muntu kuko twara abantu bashobora kuba bohendwa mu buryo bworoshye, ni abantu baba batabakiye ku ntebe y'ishuri bakaba babona inyungu z'igihugu bashobora kuba barindiriye cyangwa iz'igihugu cyabafashije. So abakiye ku ntebe y'ishuri benshi baraha agaciro imitahe leta iba yarabatanze ko mubwira bakurikirane ibyo nyigisho ku mashuri, kandi ahenshi baba baragiye baronka n'inyigisho zitandukanye bijyanye no gukundisha igihugu.
Tugarutse kuri mwebwe Madame Generose Nzogera, mwavuze mu ntango ko injyane z'abarundi hari zavuye ku kuntu bahenzwe n'abanyamahanga abakoloni, ariko hariho n'abantu bashaka kuvuga ko amakosa nyakuri ari ay'abarundi, kuko umuntu akoreje gukora ikibi uri umucabwenge w'umuntu akunda igihugu siwojana na nyabahururu, ibintu bidakorwa kugira ngo abarundi ntibabandanye kuronka inyigisho mbi cyangwa impanuro mbi bahawe ibintu bidakorwa nk'ibintu.
Yego burya njyane yego byatangutse n'abanyamahanga ubona abazungu biga baraduteranije ugasanga bamwe barashima bimwe by'amazuru imbavu by'iki burya ibyo ni ukubyikuramo kandi tukaraba ibyabaye kera bibi tukabifuta, umuntu aharuza akabifuta ibyabaye kera bibi akabifuta, ibyiza akaba ari ibyo ajyamo. Nta nubwo twotera imbere tugumye mu bya kererega biragoye, ubu ni ukujya imbere tukagira amajyambere tukajya mu majyambere nyine akwiye, tukagira intumbero nayo ibyo bya kera urabona hariho ababibandanya nk'abo bajya hanze atanu kimwe kibahungishije ugasanga ngo ni mbonzi mu gihugu kinaka kandi atakintu twabonye bagiye bahunga erega twebwe turaheba tugatangara twiha ba kera tukakivaho turi turatangazwa cyane n'ugaruka ruhunga rugenda hanze atanu na kimwe ari gukurikira abo banye politike n'abantu baba barimo baza guhenda ugaruka
aho ariko aho mufasire Generose Nzogera mufatiye muri mu Kivunga, kuko abarundi bafashe ingingo yo guhunga igihugu kenshi na kenshi haba hari imvo, niba hari barya n'abari abashobora kuba bahunze kuvuga politike muri usanzwe umuntu narinda ahunga aba afite ikintu kimuhungishije, kandi hariho n'ibyashyitse mu Burundi reka abarundi nk'uko twabivuze baracanamo
nyene haratekanye. Turabona abakiri bato turabaha impanuro benshi barumva barakurikira bakajya mu bintu bibabuza kuza baragira ibintu bikarize, ubu ni byiza cyane biriko biraga none twabahanura yuko bagumye inzira nziza.
Mushikirani Silvestre ndibanje hari amakuru atangaza bavuga ko abarundi bahenzwe n'abakoloni, ariko ayo makuru ntiyemerwa na bose kuko abarundi n'abashiranahe bashyitse iyo bakoze amakosa bakwiye kwiyemanga ntibashyire ku banyamahanga, ibintu mwibaza byakorwa kugira ngo abarundi ntibasubire kuronka amakuru yinshi mbi eka zibatuma bacanamwo ibintu byakorwa kurwanya ibi?
Yewe uko ndabibona bavuga ko babeshya cyangwa batabeshya mugabo yewe inyosha mbi ziriho, abose abanyepolitike bariho, ko abo banyepolitike iyo bari kubararondera inyungu zabo hari ubwo hari ababosha ngo tabwizira iyi niyishika, kumbe hari n'ubwo baba barangiye inzira idashyika ari kuba igihugu gusa. Iyo rero uvuze ngo abanyamahanga ngo barababeshyira ngo kumbure ngo nta kuboko bafite muri ibyo bintu bishyikira Uburundi, njye nibaza yuko atari byo kuko nabo nyine barabifite uruhara.
Ariko naho uba babifitemo uruhara Mushikirani Silvestre ndibanje uruhara rwanyuma nubwo abarundi bemera izo mpanuro icokorwa kugira ngo abarundi bemere impanuro mbi niki
ibyo biroroze kandi birumvikana nukubima matwi ukabona yuko arabaza kubafasha gusambura igihugu atarabaza kubafasha kucubaka ama barundi bonye n'ubwabo akaba aribo bagerageza gutora ingorane gutora umuti ingorane z'ibibazo bafite
bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye mu rakirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza cy'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu kome ikiganiro muri sanga kirabandanya abatumire ni Generose Nzogera akabari umukurambere aba mu ntara ya Muyinga turi kumwe kandi na Sylvestre ndi banje akabari umukurambere nawe nyine ari mu ntara ya Kirundo turi kumwe kandi na Dismas ndi nk'abandi wewe ari mu Rwaruka akabari mu ntara ya Ngozi ikiganiro muri sanga kirabandanya tubaze kuri mwebwe mushyira naye Dismas ndi nk'abandi hari makuru avuga ko eka yatangajwe n'umufasoni Generose Nzogera avuga ko mu gihe demokrasi yotsimbatara izo njyane zose zorangira ariko umuntu yihweje kuva urundi gutanga inzira ya demokrasi ahubwo ubwicanyi gusa n'ubwiyongereye bwarabaye mu bihumbi 1993 na 1994 eka no mu bihumbi 2015 aho igihugu cyari mu nzira ya demokrasi muri baza ko demokrasi ishobora kurangiza injyane ziri hagati y'abarundi
murakoze kunyongera kanya mubuze yuko inzira ya demokrasi idoba nk'uko Generose yagiye abivuga yuko igihe yotsimbatara mu gihugu yuko dushobora kugabanya injyane n'impfu dushobora guturuka muri demokrasi ariko rero turiko turaraba ibiharuro nk'uko abahinga bagenda abashakashatsi bagenda babitanga urabona kiretse 93 habaye amatora kwitorera indongozi ziciye muri demokrasi mu nyuma bigakurikira kudeta yatewe n'akagwi kahenzwe n'abanyepolitike cyangwa k'abadakunda igihugu nibwo bwitegetse ubwo dushobora kubona ko bwabaye bukurikiye inyuma y'amatora mu bihe bya demokrasi ariko turabye izabaye muri 2015 umuntu avuze ko muri 2005 aho twasubiye abarundi kuca mu nzira za demokrasi mu kwitorera indongozi tuko twaraba umuntu avuze yuko haba hagiye hapfa abantu benshi hakaba imvururu nyinshi umuntu novuga ko umuntu yabashikuje uwo kuva 2015 nubwo nibadako bashobora kuba bavuga yuko abantu baba barapfuye cyane gose yuko abantu nabo ba bantu nyine baba bashaka kuturira igihugu kugishaka kuza igihugu mu makungu ahubwo inzira ya demokrasi nkuko abandi bagiye babivuga ni kimwe mu bishobora gutorera inyishu injyane zitera ziva hagati y'abanyepolitiki kuko iyo bahaye uburenganzira abenegihugu bakitorera abanyepolitiki ahubwo bahamagarirwa kwemera ibyavuye mu matora bagashyira aho abenegihugu bashyize bakareka gushaka kwihagira ubutegetsi nk'uko twabibonye byabaye 93 aho wari yarushijwe yacyakora amayeri yose yica bita wari yatowe kugira bikunde bishobora kumusubirira rero tuko twaraba inzira ya demokarasi ni kimwe ishobora gutuma umutekano amahoro n'umutekano n'iterambere rirama bishobora guhangama mu gihugu cyiza cyacu cy'Urundi.
Amakuru ko wari yatsinzwe ariwe yaciye agaruka kicisha wari ku butegetsi, ayo ni amakuru kiri mu manza ataratohozwa. Ibyo bintu ngaha ntibishobora kuzemanga ku iradiyo y'Ijwi ry'Amerika, ariko nashaka mbaze kandi na Madame Generose Nzogera asubira twibutse uhara rwa demokrasi eka mu gusimbataza amahoro no mu iterambere ry'igihugu.
Uruhara rwa demokrasi gusimbataza amahoro no kuri demokrasi yaje ikenewe. Yego, amahoro acaca tukatubona amahoro kuko umwe wese akora akurikiza ibyiringiro by'iwe byubaka bidasambura igihugu. Usanga ibyo bintu ari byo biriko birakura ibyo byose bibi byabaye mu gihugu kugira ngo ibyo bisubire, tugasha twibera mu mahoro dukora twibera amahoro nibyo zaruka mbere rugaca rukurikira rukadukurikira rukabona ibintu abakuze bagiye barakora ati natwe twibigane bajya dutera imbere nkabo dutera imbere nk'umuzinga. Yego, ibyo birahagije.
Yego, namwe mushyanahe Silvestre Ndibanje, mu makuru yatangajwe mu bivyimbe mwashikirije mwavuze ko demokrasi ifite uruhara ruhambaye cyane rwose mu gutsimbataza amahoro eka no mu gutuma igihugu iterambere, izo ni ibintu namwe mwemanga?
Jewe ndabyemera cyane, ndabyemera ndavuze yuko demokrasi ari imwe mu nyishu zishobora kuzana amahoro, amahoro nawe akabyara iterambere ritamba, kuko amatora abaye abantu bagahiganwa badahezanyayo, hanyuma abatsinze bagatwarira bose, abatsinzwe batsindeho. Bibaza yuko amahoro ashobora kurama hanyuma n'iterambere rizakurikira.
Igume mushyanahe Dismas Ndibanje, muri mugwaruka hari abasanzwe muri aka kanya batangaje ko injyane nk'uko bazitohoje kuva bakiri bato babonye ko ahanini zavuye ku bantu bashaka gukumirana ku bwanyu. Ikibazo cyo gukumirana mu Burundi cyorangira gute n'icyaba kikihari gushwa?
Nkuko bavuze ko injyane zagiye ziva mu gukumirana, icyo hoya twebwe mu gwaruka tubona yuko icyo kibazo kuryereke hafi ni uko umwenegihugu weze yobona ko igihugu ari iciwe, mu gihe yoba ashaka guhiganirwa ubutegetsi yuko yoca mu nzira zemewe n'amategeko bakamuha uburenganzira agahiganwa. Amaze guhiganwa yashikiriza ibyiyumviro byiza bya politiki abenegihugu babona yuko ari ibyiyumviro bizobashikana imbere bizokubaka igihugu, bamuhunda amajwi abatsinze batashoboye kuba batsinda amatora bagashyira ayi ntayigize, hanyuma bagagaba ubutegetsi bugahererekanwa batagize gukumira ubwoko ubucanke buriya igitsina cyangwa kiriya bakanganisha mu butegetsi bibaye nk'uko ibyiza vingi kugira ibyiza vingi bivuga bagahererekanya ubutegetsi biciye mu kumvikana bidateye mu ngimba. Icyo turabona yuko ari kimwe tushobora gutuma injyane zihagarara mu gihugu, igihe abenegihugu bo twese twokuva ko igihugu ari shasha kandi ko watsinze yatsinze ku nyungu ze kubera imigambi yasize imbere izoshobora kubaka igihugu bigashikana ku iterambere rirama. Ibyo nizo tubona yuko mu Rwanda kandi tubona yuko byoshobora gutuma injyane zigabanuka. Murakoze.
Murakoze mushyanahe Dismas Ndibanje, mu gusozera nashaka namwe mutubwire ukuntu ikibazo cyo gukumirana cyoranduranwa n'imizi haba mu gwaruka cyanjye mu banyapolitika eka mu Barundi muri rusange.
Iyo uko ndabibona kugira ngo ibyo kumirana bihabye biranduranwe n'imizi, nuko nkuko nari nakuze na kare ubutegetsi bugiye burahererekanwa urahererekanywa biciye mu mategeko biciye ukubwirizwa shingiro ry'igihugu ribivuga ntagire uwurica ku ruhande iyo nibaza yuko atawugiye araca n'amategeko atawugiye araca kubiri n'amategeko ahari mu gihugu iyo nibaza yuko ikubirana yorandurangwa n'imizi kuko umwe wese wabona ko aserukiye mu nzego wabona ko aserukiye mu nzego haba hashinze uri cyangwa uriya bwirizwa shingiro rirerekana neza inde ubutegetsi bugabanganywa biciye mu bwoko biciye guserukirwa mu bakenyezi biciye guserukirwa mu nzego izo arizo zose rero mubaze uko inzego mu nzego zose abafundi bose baserukiwe bikwiye bakazibonamwo nibaza yuko izo ngorane izo ndyane zoranduranwa n'imizi muri gihugu cyacu.
Madame Generose Nzogera, mu gusozera kw'ikiganiro nashaka mutubwire ukuntu Uburundi mwifuza bwa bumeze muri iki gihe, mwabonye byinshi muri kahise, mwabuze ko mwabonye aho Burundi bwari Uburundi bw'amata n'ubuki, aho Abarundi bose barabavandimwe, Uburundi mwifuza muri iki gihe bwa bumeze gute?
Uburundi biriko biragaruka, n'ukuri biriko biragaruka. Si kimwe nibyo twabonye injyane zitanguye, ubu biriko birahava, ubu biriko biraza neza. Tubandanye dusemera ku mugozi umwe. Ibi biriko biraza, biriko biraza, kandi turabona yuko bizoteba biza rwose, kandi ibyahaho biri mu njyane byose biriko birafudika, biriko birafudika. Abanyagihugu bariko barabona kure, kera ntibabona, ntibabona, bavuga babwiza n'iki nija niyo politike bakirukangayo. Rero ubu babanza gutahura bakaraba, ubu rero ibintu biriko biraboneka yuko biri ku nzira. Ikerage sinziko ndabesha, niko biri, namwebwe murabibona. Ababa ubwo rwaruka nyine murabona yuko bitakiri nka kera, ka gihe abanyepolitike mu myaka iheze baza barabahenda biruka mu mabarabara bacurira imituga bagira gute. Ubu nta na kimwe turabona yuko biriko biraza, kandi bizocura haba babuzuru ngaha mu gihugu cyacu. Tugira amahoro.
Murakoze. Namwe Silvestre Ndibanje, Uburundi bwifuza muri iki gihe bwoba bumeze gute?
Murakoze. Ibyo Uburundi bwifuza muri iki gihe cy'Uburundi bw'ejo, Uburundi bwa hirya y'ejo, ni Uburundi burimo amahoro n'amahonda nk'uko bayivuga mu Kirundi. Uburundi nifuza ni Uburundi abantu abenegihugu bubana mu mahoro. Uburundi nifuza ni Uburundi abakuze n'abakiri bato bose bategereza kubana mu mahoro n'ubumwe, kandi twese tukabona imbere, na cyane cyane urwaruka rwacu rukabona imbere, rukabona kazoza kabo ko kari mu minwe yabo nyine, katari mu minwe y'abanyamahanga, katari mu minwe y'abanyepolitiki gusa, ahubwo kazoza kabo kari mu minwe yabo, kuko ni mu Burundi bw'ejo. Kazoza kabo rero bategereza kugategura guhiza umunsi, bakabona imbere, bakagira nk'uko nayo kumva kare, bakagira iyerekwa ariko benshi bakunda kwita vizyo mu rurimi rwo hakurya. Urakoze.
Murakoze. Namwe Dismas ndi nk'abandi mu gusozera, Uburundi ugaruka mwifuza bwoba bumeze gute?
Uburundi ugaruka twifuza Uburundi budakumira ugaruka muri byose. Uburundi batawanjya batanke wangura, bifuza Uburundi aho umuto aharuza umukurira, aho umuto yubaha indongozi. Twifuza Uburundi bw'iterambere rirama. Twifuza Uburundi tubona ko uwariwe wese yishira cyangwa akiza, yishira kongera akizana. Burundi ubuga basokuru aho umuntu yagera bamwira ko akaka indaro bakayimuha batarinze batamubajije ati uva mu bwoko ubu canke ubuhe bifuza Burundi cyumva yuko umurundi weze arabavukanye ari bene wabo ari gisiki na gisati turifuza Burundi aho indongozi zikora ku nyungu za benegihugu bose Burundi butavangura.
Dismas ndi nk'abandi murakoze cyane gose ku kanya muhahira iyo ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze.
Ndabashimye namwe mufasoni generose nzogira ku kanya muhahaye radio ijwi ry'Amerika ku bibazo murapfutse.
Yego murakoze naho twarushye kuko twafashe telefone twarushye.
Ibyo mutuzatugoye nzo.
Ni byiza cyane muzoze muradukomishwasha mutuyagisha.
Tuzabatera kamo.
Natwe tuyage namwe tuyage n'amakungu.
Nakoze cyane rwose ndabashimira namwe mushikana he Sylvestre Ndibanje ku kanya mwato kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika ku bibazo muri mutima byerekeye Burundi.
Yego namwe murakoze
mugire amahoro n'ubwa mwiza turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
To iwe na mama. Baramukije bakunzi namwe banywa nibishwe rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mama, tunda chai.